Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu kuri mwebwe muri ko mutwumva muri mu Burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura ni kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nini nahazo mu Burundi haheze iminsi hibonekeza abakobwa abashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cya Tanzania bajanwa kurongozwa ku nguvu nabo batazi
yaharaje umugabo wa Tanzania umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo cha kwimugitabora kurongorwa
aje wacyo bavugana na mama yuko yo bagomba umukobwa twara kwimuka mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cye cyantangura kwa
Abo ni bamwe mu barundi kazi bagiye kudandazwa mu gihugu cya Tanzania. Senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya Kenya yategetse ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President libari rahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10. Umurwi wa Hamas wemeje kumugaragaro igandagurwa ry'umuyobozi wayo ya Haya Sinwar. Mwintambara kandi Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bomb atomique kuri president w'Urusiya Vladimir Putin nabikaramuka bibaye azobara gasomborotso kishano idoni de yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi twafitiye ni mukanyi sase ayino munsi ndiko ndayashikiriza ndi muri studio ya gatanu Eka makuru yacu tuyahere muri politiki ya Kenya Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu yategetse uno munsi ko igenwa rya Professor Kithure Kindiki mu mwanya wa Vice President libari rahagaze gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 10 Sentare nkuru ya Kenya yafashe iyo ngingo nyuma y'amasaha make n'amashinga mateka y'ico gihugu yemeje ko Kindiki yoba Vice President wa Republika iyo Sentare ivuga ko hari umurwi w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha rigati gacaguwa yaraye akombowe ni na Abakenguza mateka ya Kenya mabanga ya Vice President yagirizwa abakenguza mateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro bari bavuze ko basanze mu vyaha 11 11 rigati yagirizwa bitanu ari vyo bimwagira muri vyo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwirizwa nshingiro ibiturire gusuzugura inzego za leta kuyo amacakubiri no kubangamira President wa Kenya Ligati gacaguwa yigeze kubasoma mbike wa President William Ruto arahakana ivyo yagirizwa vyose mu gatondo kuno munsi wa gatanu yari yitwe Sentare nkuru ya Kenya ayisaba kuburizamwo ingingo imukombura no kutemera ko President Ruto agena umusubirira mu mabanga Professor Kithure Kindiki President Ruto yifuza ko amubera Vice President yahora n'umushikiranganje jeje intwaro yo hagati mu gihugu mu 2022 Ruto acitoza kuba President wa Kenya yabunwa nk'umwe mu bashobora kuzomubera icegera Kindiki na Ruto ni inshuti magara ligati gacaguwa na Ruto nabo nyene ariko barigeze kuba bacuditse gose imbere yuko ibereri yaga mu 2022 yamufashije gushika ku butegetsi bice kumuhesha amajwi avuye mu banyagihugu mu karere akomokamwo kitwa Mount Kenya na karere karimwo abantu benshi gacaguwa rero yaramaze igihe yidoga avuga ko akumirwa n'ubutegetsi arimwo ivyo havyotse uyo yahora ari Vice President wa Kenya yegetswe ko na Sena arabihakana vyamwagirije jo kwa kane atari hari mu gihe yari yatumiwe n'abakenguza amateka ngo yisigure umuburanira yavuze ko atashoboye kuhaba kubera uburwayi bwatumye yinjira ibitaro n'ubwa mbere mu mateka ya Kenya Vice President w'igihugu yoba ni yaramuka komboye vyo kuri ibwizwa nshingiro ababubahiriza ibwizwa nshingiro bakavyemeza azoba avuye mu mabanga yiwe birinze guca mu kweguzwa Tuce tuja mu vyintambara ya Hamas na Israel umurwi Hamas wemeje kumugaragara no munsi kumuyobozi wayo ya Haya Sinwar yagandaguwe uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara wanyuruje igihe cyose intambara itazoba irahera ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mu butumwa ku bayoboke babo yanyujije ku mashusho ya video kuri televiziyo nyarabu Al Jazeera ya Katari, umuyobozi wungirije wa Hamas muri Gaza ariko aba muri Katari, Khalil Al-Haya aravuga ngo turaririra umutware w'igitangaza umuvandimwe wacu wiyemeje kudupfira ku bushake bwe Yahya Sinwar Abu Ibrahim. Ni gutyo Hamas umunsi umwe nyuma ya Isirayeli nayo yemeje kumugaragara ko umuyobozi mukuru wayo yishwe koko. Umugaba mukuru w'igisirikare cya Isirayeli General Herzi Halevi yarahiriye ko batazahagararira kuri Sinwar, ati tuzarwana kugira igihe tuzafatira abaterabwoba bose bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10/2023. Al-Haya mu butumwa bwe nawe yavuze ko ingwate bazazigumana kugera igihe intambara izarangirira, ati ntibazataha kereka gusagarira abaturage bacu muri Gaza n'ibihagarara. Ku ngwate 251 Hamas yanyaze, 97 baracyaboshye, ariko Isirayeli ikeka ko 34 muri bo bashobora kuba barapfuye nubwo itarabona imirambo yabo.
Thomas Kamirindi urakoze. Tukivuga ku vy'intambara y'irya nino ku isi, Ukraine yoba yipfuza gutunga ibigwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Urusiya Vladimir Putin, bikaramuka bibaye uko azobara gasomboro tukishano.
Ejo kuwa kane ubwo abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari bamutumiye mu nama yabo i Bruxelles mu Bubiligi, president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru ko bazashaka uko batunga bombe atomique kugira ngo nabo bashobore kwirengera OTAN niramuka ibangiye kubakira nk'umunyamuryango usesuye. Umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin mu kiganiro yagiranye nawe n'abanyamakuru ariko bo mu bihugu bya BRICS yabivuzeho, ati n'ubushotoranye buteye ubwoba, ntibigoye kubaka bombe atomike muri iki gihe, ariko sinzi niba Ukraine ifite ubushobozi bwo kuyikora, gusa niramuka ibigerageje izahura n'akaga. Igihe icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete zasenyukaga mu 1991 zasigiye Ukraine nayo yari zirimo intwaro za kirimbuzi za gatatu ku isi yose. Nyuma y'imyaka 3 Ukraine yemeye kuziha Uburusiya zose, bwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyemerera ko igihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa bazarengera imipaka yayo, ubusugire bwayo n'umutekano wayo, bikubiye mu masezerano yitwa Budapest Memorandum yasinyiwe mu murwa mukuru wa Hongriya ku itariki ya 5/11/1994. Kuri Zelensky, Uburusiya bwarayashwanyaguje, ati niyo mpamvu twifuza kwinjira muri OTAN kugira ngo tutazageraho natwe dukenera bombe atomique.
Ijugi Amerika turacari makuru avugwa irya nino ku isi. Intumwa yihariye y'ishamwe mpuzamakungu ONU kuri Sahara y'Uburengerazuba, Staffan de Mistura, yatanze icyumviro cyo kugaburamo ako gace kabiri hagati ya Maroke n'umutwe wa Palisario kugira ngo ibazo bihagati izo mpande bihere. Thomas Kamirindi turacari kumwe.
Sahara y'Uburengerazuba yahoze ari koloni ya Espagne kugera mu 1975. Espagne imaze kuyivamo, Maroc yahise yigarurira. Abaturage bayo nabo bashinze umutwe w'inyeshyamba witwa Polisario, batangira kurwanirira ubwigenge bwabo. Polisario icumbitse muri Algeria. Ibihugu bya rutura bimwe na bimwe ku isonga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Isirayeli n'iby'ubwami byo mu kigobe cy'Abarabu byemera ko Sahara y'Uburengerazuba ari iya Maroke. Ibindi bihugu 29 cyane cyane bya Afurika n'Abarabu byafunguriye Sahara y'Uburengerazuba ikimeze nk'ambasada. Ni muri ibyo byose umuryango w'abibumbye ushakisha igisubizo. Staffan de Mistura yabwiye inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi ko gucamo kabiri Sahara y'Uburengerazuba byayiha ubwigenge n'ubusugire mu gice cy'amajyepfo yayo, ikindi gice cyo mu majyaruguru cyo kikaba icya Maroke ku buryo busesuye. Ariko yasobanuriye inama ko ku mpande zombi bo batabyemera, usibye ko atari bwo uyu mushinga ukivuka. Umunyamerika James Baker yawuzanye bwa mbere mu mwaka w'2000 ubwo yari intumwa yihariye ya Loni kuri Sahara y'Uburengerazuba. De Mistura asaba ONU kuwiga muri aya mezi 6 ari imbere.
Thomas Kamilindi urakoze. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu Budagi mu kanya Budagi bumushimiye bumuhagashimwe. Turabigaruka ko mu mpera zano makuru ariko imbere ko tuza kwagera ndayibutse ku ijugi ya Amerika mukunda mubandanya kwiyumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya ni gice cha kabiri cano makuru. Igice cha kabiri cano makuru tugihera mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'ubutungane sentare nkuru hico gihugu yatangwe kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Dalfa umurinzi utemewe n'amategeko mico gihugu ababuranishijwe bose bagirizwa ibyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo irimo n'umenyesha makuru itwa Theoneste Nsengimana uyu yahora twara umubavu.com hamwe na umubavu TV. Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza.
Akinjira mu cyumba kiburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ku rubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ryibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa. Umucamanza ukuri inteko iburanisha yavuze ko hari iby'urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa ahategeka ko abandi bose basohoka. Ni urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Nurubanza rwa rwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke bishyaka Darufa umurinzi by'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda abavandimwe babaregwa inzego bwite za leta izo umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye igisivili ndetse n'itangazamakuru. Uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha 4 iburanisha rirangiye. Umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi rya Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho. Ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi yari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira. Harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda, Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba Darufa umurinzi. Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira. Gashabana avuga ko abayoboke ba Darufa umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera. Mu iburanisha hagaragaye abagabo umunani n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku bayoboke ba Darufa umurinzi ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani mwaka w'2021. Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye bugasobanura ko nk'iryiswe operasiyo shira ubwoba budahungiye tugahungeta abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye. Muri rubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ku butegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo ati yahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ari bwo bwamuhitanye ko Paul Rusesa bagina na bagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi. Burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza neza yayo mahugurwa regwa gutegura ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwaga inama n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza ibariko Ingabire akabihakana
ibyo bintu ntabwo ari byo ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukura ubutegetsi yigeze akorwa cyakabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko bwo bwarambajije ku ubushinjacyaha ntibigeze bagira icyo bimbaza kuri iyo dosiye ko ntabwo ibyo bintu ari byo icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye ariko kenshi nyine bagasanga nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi
umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
amakuru y'iradio mukunda tutu yabandaniriza mu Burundi aho abakobwa bashorwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu cha Tanzania bakajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya kwiyongera bamwe mu batanga ubuhamya y'ibyabashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda
naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe barucyabaguma bavuganye ngo ndiyimara
ntibironyorohera gushika yo nyamurutana
ayo marira n'agahinda n'ayabigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma mbona impaye Audrey umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri commune Gihado intara ya Rutana numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba ahari ndiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'uwundi wahaya gitanga umuntu yaje avuga ati shaka umukobwa yo ja kwimuka itabora kurongorwa bacha bamubwira rero mubyeye twe twagomba umukobwa aja kurongorwa itabora ati nitwebwe tumuke keneye mama akiramo amahera 5000 by'amarundi ngo nagashimu
ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo kurubaho mu Rutana imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isa 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cha Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa
aje wacyo bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cye cyantangura kwa mama chapuka tinuke ndatazi ngo ntangora n'uzogirira
Uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania kumukobwa umwe ahabwe inka 15 abo bigeme mu kubatwara nabibaranga baba bafise ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijejuru januruza Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira bimwe mu byo bahende shwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri commune Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengegwa no kubona udomo rutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute umutekano uva mu gihugu
rega naho mushikirizo butungane bwo acavuga ngo barambeshira bikabigeza
birambabaza cyane
ndengeje David umuyobozi ajeje uterambere y'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazwa rw'abigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze tusanga biraturengeye ejo haje abana 5 no munsi haje abana bashika hafi 10 birababaje cyane nk'umubyeyi
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme ukuniko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi. Ndavyitegeje nk'umuvyeyi nabyaye. Jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko cyasanga bagiye kubakana n'abatanzania. Iyo bashitse rya turumva ko bagira ibibazo biko.
Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba ubakwimijyango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose bajya kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata cyawo kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akamo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero twatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro tekano butungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazera bafasha muri ico kintu.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahogo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Chankuzo na Muyinga.
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga mu ntango zano makuru. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu cy'u Budagi yakiriwe na mugenzi we w'ico gihugu Frank Walter Steinmeier yamuhaye agashimwe k'ikirenga na gashimwe gatangwa muri ico gihugu kubera ko umuntu aba yarashigikiye umubano hagati y'u Budagi n'igihugu kigahabwa. Tim Harris Shimwe aratubwira ibindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Budage yahaye President Joe Biden icyubahiro avuga ko ari cyitegererezo kubijyanye na demokarasi. Aha Biden iwe yongeye kugaruka ndetse yamagana President Vladimir Putin w'u Burusiya kubera intambara yagabye kuri Ukraine. Muri uru ruzinduko rushobora kuba ari rwo rwa nyuma President Biden akoreye mu Budage akiri ku buperezida, yasabye ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN gukomeza gufasha Ukraine mu ntambara ihanganye mu Burusiya.
Nor is that work more urgent than pushing back against
Putin. Hakindi gihe cyumvikana nk'ikihutirwa kurusha icyo kurwanya igitero cy'ubugome Putin yagabye kuri Ukraine. Budage na Amerika byahagurukiye gushyigikira abaturage b'intwari bo muri Ukraine mu guharanira ubwisanzure na demokarasi kugira ngo babeho.
For democracy, for their very survival.
Mu gihe Ukraine igiye kwinjira mu bihe by'ubukonje bigira gatatu iri mu ntambara, iki gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo batewe ubwoba n'uko President Donald Trump aramutse yongeye gutorerwa kuyobora Amerika, byaba bivuze ko inkunga Amerika yageneraga Ukraine yagabanuka. Kuri ibi Biden yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bigomba gukomeza gushyigikira Ukraine kugeza itsinzi intambara ikagera ku mahoro arambye. Kuwa kane Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashyikirije umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na OTAN icyo umuntu yakwita igishushanyo mbonera cy'insinzi ye. Ariko biracyari kure ko abafatanyabikorwa be bemera icyifuzo afite cy'uko igihugu cye kiba umunyamuryango wa OTAN muri iki gihe. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yashimiye Joe Biden amugereranya n'inkingi ikomeye ya demokarasi.
So let me say this from the bottom of my heart.
Noneho reka mvuge ibi mbikuye ku mutima. Muri iki gihe iyo demokarasi irimo ibibazo hirya no hino mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, wowe bwana Perezida Biden wabaye urumuri rwa demokarasi. Nturi itara gusa kubera ibyo wakoze, ahubwo kubera uwo uri we.
But by who you are.
Ku mugoroba wo kuri wa gatanu byitezwe ko Biden n'abandi bategetsi bo ku mugabane w'Uburayi basaba ko intambara Israel yashoje mu ntara ya Gaza ihagarara nyuma y'uko Israel yishe undi muyobozi wa Hamas Yahya Sinwar. Perezida Biden asuye Ubudage aho byitezwe ko azava akajya no muri Angola mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza kubahatanira kuba Perezida wa Amerika birushaho gukaza umurego mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe. Abenshi mu bafatanyabikorwa batewe ubwoba n'uko Donald Trump ashobora gutsinda Kamala Harris agasubira ku butegetsi mu gihe ubwo yari perezida atumvaga neza iby'umuryango wo gutabarana OTAN akarwanya ubufasha igisirikare cya Amerika giha Ukraine. Gusa ariko ubu byitezwe ko azagabanya ikinegu kuri Amerika ku bufasha iha Isirayeli mu ntambara yo muri Gaza na Liban.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi Amerika mukanya turaca duhana gahindu kiri ariko imbere yuko tugahana ngende ndabibukije muri make ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro wa Kenya irayitegetse ko igenwa rya professeur Kithure Kindiki mu mwanya wa vice president libarira hagaze gushika ku itariki ya 24 zo ku kwezi kwa 10 turimo. Senari nkuru y'ico gihugu yafashe no ngingo inyuma y'amasaha make n'amashinga mateka ya Kenya yemeje ko Kindiki yoba vice president wa Republika ya Kenya. Iyo senari ivuga ko hari umurwa w'abacamanza bariko baragenzura ivyaha Rigathi Gachagua yaraye akombowe n'amankenguza mateka mu banga ya vice president yagirizwa abakenguza amateka ba Kenya ejo kwa kane mu ijoro. Niho bavuga ko basanze mu vya 11 Rigathi yagirizwa bitanu ari vyo bimwagira. Muri vyo bitanu harimo guhonyora ku rwego rwo hejuru ibwizwa nshingiro, ibiturire, gusuzugura inzego za leta, kwimaca kubiri no kubangamira president wa Kenya. Rigathi Gachagua yigeze kubasoma mbike wa president William Ruto arahakanya ivyo yagirizwa vyose mu gatondo kuno wa gatanu yari itwe sentare nkuru ya Kenya ayisaba kurizamwo ingingo imukombora no kutemera ko president Ruto agena umusubirira azobandanya ari vice president wa Kenya canke ntazobandanya. Bizomenyekana igenekerezo rya 24 sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuze ico abacamanza yashizeho ngo bige kuri no dossier banzuye. Mu intambara ya Hamas na Israel, umurwa wa Hamas wemeje ku mugaragaro ko umuyobozi wayo Yahya Sinwar yagandaguwe koko, uvuga ariko ko utazopfa urekuye imfungwa z'intambara. Wanyuruje igihe cyose intambara itazobirahera. Ino nkuru murashobora kongera kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu intambara kandi Ukraine yoba yipfuza gutanga ibirwanisho ruhonyanganda bombe atomique kuri president w'Uburusiya Vladimir Putin bikaramukabiba yuku azobara gasomborotso kishana. Muri make mu karere k'ibiyaga binini mugende mufashe ko mu Rwanda sentare nkuru yatanguye kuburanisha mu mwiherero urubanza rw'abayoboke w'umugambwe Adolfa Umurinzi utemewe n'amategeko muri ico gihugu bagirizwa ivyaha byo guteza umudurumbanyo. Dosiye yabo iri mu menyesha makuru itwa Honest Nsengimana yatwara mu bavu.com na umubavu TV. Mu Burundi naho abakobwa bashogwa mu rudandazwa rw'abantu mu gihugu ca Tanzania aho bajanwa kurongorwa ku nguvu nabo batazi babandanya kwiyongera. Bamwe mu batanga ubuhamya ivyo abashikiye bemeza ko iyo bafashwe n'inzego za Tanzania zibahohotera. Nuko rero no makuru yose mushobora kongera kuyumva amajwi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no ngaha duce tuyasozerera. Shimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na Engineer Justin Diane Nahazuma ari kumwe kuri micro muri studio gatanu Frederic Nkundikije arahagarigiriye ano makuru. Ekipe n'umugoroba tubike banwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose abamaze gutangura weekend. Mugire weekend nziza abamaze kuza begereye imihana bwije aho muri namwe ijoro ryiza. Ahanje tuzongera mu biganiro vyo ku munsi wa Mungu.